Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 104.3 mu Rwanda, naho mu Burundi turavugira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Kuri internet ni www.radioyacuvewa.com. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro cyanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri Isanga rero koko kuri radio yanyu ijwi rya Amerika. Ikiganiro muri Isanga cyo muri uyu mwanya kiribanda ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, kiyobowe na Pierre Claver Niyonkuru.
Nshuti bakunze bi radio ijwi rya Amerika, turabaramukije tubahana ikaze muri iki kiganiro cy'isaha yose. Mu mwanya tugiye kumara na tuja kugaruka nini ku byaranze igisata cy'impunzi muri uyu mwaka w'2021, nkuko mwabyumvise kuri mikro muri kumwe na Pierre Claver Niyonkuru. Turaja gufadikanya na bagenzi banje James Jovin muri Tanzania, Vedaste Ngabo muri Congo na Ignacio Sibahizi mu Buganda. Uyu mwaka w'2021 ugitangura impunzi z'abarundi zarenga gato 350,000 nkuko tubikesheshiramwe impunzamakungu gita impunzi ku isi HCR. Ubu mu mpera zawo hasigaye mu buhungiro abarundi barenga gato 260,000, hafi 100,000 barahungutse. Iryo soko ry'amakuru ryerekana ko nka bose bari mu bihugu bitanu arivyo Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya, hamwe n'abandi bakeya bari mu bihugu nka Malawi na Zambia. Reka duhere mu gihugu cy'u Rwanda, aho abenshi mu bahungutse bavuye mu ikambi ya Mahama. Abatahutse bashimangira ko bashatse kwitaba akamo batewe n'umukuru w'igihugu bari barahunze, kandi ko baronse amakuru yabo basize ku mitumba kw'amahoro ahari. Ijwi rya Amerika ryaraganiriye n'abatari bake mu bihe bitandukanye ku mupaka wa Gasenyi Nemba aho bagiye baraca batahutse.
Ndishimye cyane bitagereranywa ku buryo twaje turabyina abashoferi baje batuvugiriza n'akazi muri radio. Bigaragare yuko ubu icyo kudahana cyaraheze.
Ndishimye cyane kandi turashimiye Leta y'u Rwanda yishimiye nayo kuturekura na Leta y'u Burundi nayo ikaba yishimiye kutwakira.
Nashimye Imana kuko nongeye guhonyora ku butaka bw'u Burundi, nari nzi ko nzopfa ntanabushitseko.
Ahubwo mfite ko twagenda tukubaka igihugu, mfite n'akaririmbo nosezerana n'Abanyarwanda.
Murabe Abanyarwanda, murabeho.
Ndumva nezerewe cyane, ngiye mu gihugu cyanje, igihugu cyawe n'umubyeyi. Laba imbere
abana bose nabawe
nabanje igihugu cyawe n'umubyeyi. Ugiye rero kuri umubyeyi, urumva ko ufite umunezero kandi n'ibyishimo byishusuye gukurikiza akaranga k'umubyeyi wawe.
Umutekano tuyizeye neza ko uhari, kuko ukurikije amadiskuru turi kumva y'umukuru w'igihugu, uri kubona ko abanyotewe kuzamo amahoro mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu dushaka gusubira mu gihugu.
Ntashe meze neza kuko mbona abandi bariko barataha. Oya, n'ukuri nta mpungenge mfite, kuko urabona n'ubukwe mu bundi buryo uri mu bukuru aryohewe.
Umutima wanjye ndanezerewe pe, ndanezerewe rwose ko ngiye gusubira kubonana n'umuryango ngiye mu gihugu cyambyaye. Ngiye kuraba ababyeyi nsubire mu rugo, nongere mfate isuka mpinge.
Ndumva nishimye n'umuhira wambwa ati umutekano ni wose hugo hungu kugira vuba vuba. Mukayanzu kubera nishimye ngeze mu gihugu cy'amavukiro.
Ndanezerewe cyane rwose. Yego. umutekano ndawizeye nkuko nabandi bene wacu mbona hano imbere bameze neza
ngenda ndababwira ibyiza nabonye mu gihugu cy'u Rwanda ko banyitwaritse neza nkaba ntaho kamya abana banze batazingamye ngo bagwingire nkaba nkomeye bakabamwe batahanye n'ubumenyi bazi gusoma no kwandika barageze mu Rwanda barabigisha baramenya gusoma no kwandika
isomo gutaha kubera nkumbuye igihugu cyacu kandi cyatwibarutse
umuryango iwacu nije naba narahunze na mutoyi wanje rero uno munsi kumva yuko ngiye gusubira mu gihugu cyanje ndanezewe cyane impunzi nyinshi usanga hari umwana yahunze wenyene se na nyina na bene baba ari mu gihugu cy'u Burundi usanga umugore yahunganya abana umugabo wiwe bari ari mu gihugu
ibyishimo ntokumva ubyasaba
oya niko numvise ko ari hameze neza
twahunze umutekano muke wo kubaho nabi mbonera kurezidu zituburabuza muntu witwa twari twifuje gutaha mu gihugu cyatubyaye ubwo n'abasigaye nyine tukabifuriza kuba bagaruka mu gihugu cyabo
je wansaba yuko mbo dufata neza umutekano bakatubindira umutekano tudusubire ko ngera guhunga ubwa kabiri
nifuza ko twoshika iwacu n'amahoro tukagira umutekano mwiza ukwiriye tuvugana nawe iwacu bakambwira ko ubu hari umutekano kuva aho ndayishimiye agiriye ku butegetsi mbonera kure barambwira ati mbonera kuri ikoze amakosa ubu barayihana barayipfunga
nuko numvise ngo amahoro mu gihugu yaraze ubu ngiye muri komune giteranye muri provinsi Muyinga icyo nsaba umutekano uhagize kubera ko nanjye nanimvuye ahantu mfite amatsiko yo kureba icyo gihugu uko cyagiyemo amahoro
ndishimye cyane rwose kuko imyaka itanu utari mu gihugu abandi baba barageze ku iterambere nawe utera usubira iyo ugiye nyine utera usubira inyuma nyine urinda guhanga bushasha jyewe nsaba kono bana n'abanyagihugu neza nta kibazo kujya amahoro niyo ya mbere ntabwo umutekano
ishami HCR ribitaho rirashima ko impunzi zatanguye gutaha ku bwinshi Bubakar Bamba necege yacutwara HCR mu Rwanda
c'est vraiment une très grande satisfaction de voir des réfugiés qui ont
ati na kamwe mekadasanzwe kubona abarundi bangana gucyo batashe kuko ubuhungiro si bwiza nababyisabiye ko bashaka gutaha ku gushaka kwabo n'igikorwa tuzobandanya byumvikana ko ku kwezi ku kwezi tuzoja turatahana abo bizoshoboka ko dutwara bivanye n'ubujyo dufise ivyo byerekana yuko ivyo bamwe nabandi bahora batwagiriza yuko tubuza impunzi gutahuka atari ivyo biragoye cyane kuko nubundi hariho abasaba ubuhungiro kandi nabo ntituzobankira gusa ico mwamenya nuko ubu batakiri benshi haza umwe kubera ubwoba canke kubera ikinakiriya abo rero turabakira dupfandikanije n'ubushikiranganje bwo mu Rwanda gushinzwe impunzi ijwi rya Amerika ryashatse kumenya iyo bashetse mu gihugu c'amavukiro ingene bakigwa abenshi batubwiye ko basanze amazu yabo yarasambutse amatongo yari garuriwe n'abandi ndetse ko hari nabo byanse ko basubira mu buzi bahozemwo imbere y'uko bahunga nk'abarimo batera kamoreta kubagarukira ko abanabo mu ntara za Kirundo ngozi Makamba na Cibitoke
twebwe n'ukuri turasaba leta ihagurukira ikibazo c'abantu bahungutse mu bijanye no kwivuza no gufungura no kuryama
naho bundi ho batatugarukiye ko inzayiza kutwica iradukuraho pe kubera tutarimye nta n'ikintu tureza naho dufise dusoroma inzu naturazi ko zabomaguritse amashitingi nabo baduhaye twasize ko yaratabaguritse kubera umuyaga mwinshi urubura iki nibarabe nyine ukuntu nyine bo dufasha
mu kibana no kuri ntangorane ahubwo ingorane tuzibona mu bintu bijanye n'imfungurwa n'uburara ibisanzwe tumaze guhunga inzu yarageze igihe irabomoka isanzwe yarabomotse narashoboye gusanira ikunda ariko kubera ko yari yagurutse ububati bwariko bwaratabaguritse
tubaburagoye tubasaba leta yuko nk'abahunze bari ku buzi ko busubira ko
hari abo twasanze twebwe amazu yacu yarabomotse mbere atani bisigarira hari abasanze ibintu by'amaparasera yabo cyangwa amatongo byaramaze kuva mu bibazo n'ubu bakikurikirana n'ukuri rero je icyo nagomba gusubira gusaba leta mbyeyi nongera asaba nabi banisiyara ababyeyi bacu bakaba nk'ingene abadafite aho tuba dushobora kubakirwa amazu natwe tugakoresha yacu maboko tukabumba amatafari bakaduha amabati babadufashije cyane
je mpere nk'aho ndashikiye dusabye indara kumuva ku muntu w'umubanyi twadusanzwe
tubana kare ntacyo twikora ko ntacyo cyaruguru bose ni nk'abahunguke nta kintu wobaza umubanyi nta kintu wakopesha umubanyi bakagerageza n'ukuri bakonga bakadufasha izindi fungurwa
ahungutse nasenda akazukara tembaga yakanze gemba ngako amwe wacu nyene niho nduye ntabundi buhinga
enda mwakiye ku buryo ari hiti yacu nyene yaje yitura ndarimo nagankindire ndomuhaye ngaho nungaho naho harava niyo habyamye twese byama nganye mu nzu hamwe ntitwagukiwe kubera nyene nk'utwombo yazanye atere ngaho nanje kandi nk'akadobo kari ngaho kandi tukatereka ngaho nyine nk'ubya mwana we arabura na haryama kubera nyine akakato cyakadukwira twese
navuga yuko kuva dushitse twakiriwe neza twarakiriwe imikambi y'agateganyo y'isongore nico gihe dushitse nyine baratwakiriye baduha aho tujyama baduha ibyo tujya baduha byose bya nkenerwa umuntu akenera bya buri munsi tumazeyo umunsi bukeye bwaho baciye bagira gute baciye badupima COVID mu chatubana n'ibindi bikorwa byo kudushyira mu mashini ariko bagenda baduha byangombwa biranga umuntu ahungutse biva mu shiganganje bw'intwari hagati mu gihugu umuntu azokoresha yari mwaraja ashitse ku makomeni twasanze abantu baturuka mu mitumba itandukanye baje kudutegera batwakiranye ugweze aradufasha no gutwara ibintu mu ngo zacu navuga yuko muri make tumaze gusubira tumaze gushika mu makomeni yacu kugeza uyu mwanya tuvugana nta kibazo na kimwe turagira no kubwira ko twebwe twatanguye amademarche yo gusubira mu kazi ubu twara none iki no kwita attestation de service rande twarandikiye umushikiranganje Jezin ajejwe indero tujya twaranabishikanye mu bushikiranganje butujejwe kugira ngo tureye yuko badusubiza mu burenganzira bwacu muri make no vuga yuko ari uko ibintu byifashe nabashishikariza gutaka mu gihugu n'amahoro ibintu byifashe neza umuntu arava mu Kirundo akagenda Bujumbura atakibazo
ikambi y'amahama bavuyemo ubu isigayemo abashika 38,000 mu gihe uyu mwaka watanguye hariyo abarenga 55,000 Hyser Nico Olivier Kana kubera uko guhunguka ku bwinshi byatumye Hyser na leta y'u Rwanda yimurira muri iyo kambi impunzi z'abakongomani hafi 10,000 zakuwe mu kambi ya Gihembe iri mu karere ka Gicumbi mu ntara y'amajaruguru y'ico gihugu yamara naho biruko hari abarundi batarahitamo guta aha haba mu bisagara bitandukanye nka Kigali canke imikambi ya Mahama abo batsigurijwe ya Amerika ko batarumva batekaniwe mu mitima yabo
abantu bashaka kubabona uko mahoro yabonetse kuri bo babaratumwe kugabaramwe n'abantu bavugana na leta y'u Burundi cyane ariko mugaje yo kubganje mahoro ntaraboneka sindagera gutahuka yego abantu bagenda nibitahukire twe natwe dusigara mahoro nitwabona hari amahoro tuzotahuka
nabyo niteguriye guhunguka kuko ico nahunze ntikirahava nahunze agatotezo nahunze amacakubiri afatiye kumoko hakiri amacakubiri afatiye kuvyiyumviro by'umuntu uko umuntu yiyumvira kunyuranije n'ubutegetsi ubutegetsi bushashe bwa mbere bwo kwihutira gufata bajya abantu bimbonera kuri bakabashira munsi y'ubuyobozi bwabo kuko harimo aba imbonera kurezi rusha ubutegetsi buramatari cha wibaza nk'umunyagihugu mutoyi wewe
natwegwe twahunze atari Burundi bwacu umugore yawe kanye umugabo ni waza gucura twegwe rero tutashe Burundi butadukeneye nibwo reka gutunyuruza natwegwe twena cibi turaba ko kuko mu Burundi nta mutekano uriyo
ubwambi nubasaba iko banza guhagarika ubwicanyi abanyagihugu bakiyumvamo yuko ari igihugu bashobora gutaha bameze neza
none munsi turumva abantu bariko baricwa turumva abantu baturinda mu mazo turumva abantu banyuruzwa bakabura igirengero bazira ibyiyumviro byabo turumva mabi atandukanye akogwa mu gihugu cy'u Burundi icyo nicyo twahunze kandi n'ubu nikirava mu nzira niyo mpamvu n'ubu twebwe tukivuga yuko tugikeneye ubuhungiro n'ubu kandi dusaba na asere kubandanya dufashe mu mugongo
aba barimo Margaret barankitse atware Kigomezo Shalom
umunsi twobona ko barafunguye bajya abantu 9,000 bafunzwe barafashe abicanyi bari mu nzego za leta mubona hari amahoro ni umunsi nzobona ko ivyo bintu byose bahamagaye ngo bagire ibiganiro umuntu akajyama atakirara ku mugono tuzutaka 30 km no ngahimuyinga si hafi
userukira kambi y'impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mahama Jean Bosco kwibishatse aho niho afatira mu gushimira igihugu cabahaye indaro yamara akanasaba ko we nabandi batarashima guhunguka ko boguma bitaweho arafise nica saba leta y'u Burundi ku matungo y'abataratahuka
ugutaha biva mutima w'umuntu uko avyiyumvamwo ariko bamwe nabandi bazi ico bahuye naco canke bazi ivyo babonye ntiharagera gutaha ibintu by'abantu bahunze birimo amazu yacu birimo n'ibindi bitandukanye n'ukuri nibarabe kugira ngo bacungere ibintu kuko igihe nicyagera bazasubire mu gihugu cyabo ariko ari amahoro
ikirenze cyose turashima cyane igihugu cyatwakiriye muri imyaka itandatu ku mutekano ariko sino heza ntabwiye bene wacu yuko harageze aho umwe wese akwiye gusohora amaboko akagira icyo akora kugira ngo natwe muri ibi bihe mwumva n'ubutunzi mu isi busa n'uko bwagiye bugabanuka ariko kugira ngo bikunde dushobore kugira icyo dukora ni nacyo gituma hariho imigambi cyangwa imishinga itandukanye uno munsi iri kwiragerageza kuvuga ngo nimwiteze imbere niba ari two duke ushobora kuja kurondera ariko nawe ukagira icyo wihangira nk'umurimo kugira ngo mu banyagihugu b'igihugu cyatwakiriye uko biteza imbere canke uko bigira natwe dushobore kwigira kugira ngo turabe yuko twotunga imiryango n'abana bacu kugira ngo tuze dutabaruka amahoro ni byiza abataha biyumvemo amahoro uwiyumvira gutaha agende yiyandikisha sere baracandika bagende kandi bigende neza kandi n'abasigaye twumve yuko nta kibazo na kimwe ku basigaye nabo kumbure atarumva umutekano mu mutima wiwe azi icyo yahunze yumva ko itararangira nabo twubake inkambi yacu ya Mahama ahasigaye Imana izokomeze igire neza igihugu cy'u Rwanda n'inkambi yacu ya Mahama
Rwanda rwahaye indarizo mpunzi z'abarundi ruvuga ko ushaka gutaha wese atanumwe azomubuza ndetse ko n'abatarashaka gutaha bazoguma bitaweho Kayumba Olivier no munyabanga ahoraho muri Minema ubushikiranganje bujejwe gukinga ibiza ari nabwo bwitaho impunzi
Murundi wifuza gutaha arataha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi wifuza wese gutaha ikihe cyari cyo cyose yakwegera HR kubera amabwiriza ya COVID hanyuma bakamucyura abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza tubakire abarundi nibo bafata icyemezo bonyine b'impunzi niba bifuza gutaha amarembo arafunguye yo gutaha niba bifuza kuguma mu Rwanda nabyo turakomeza tubakire tubiteho uwaba afite ikibazo cyo guhunga amarembo y'u Rwanda arafunguye nta kibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo tufunga nubwo imipaka ibifunze ariko iyo umuntu afite impamvu ituma ahunga turamwakira
kukaba nkako hari n'abarundi bahunze uyu mwaka nkuko HCR ryabitwiganiye muri bo harabari mu baheruka guhunguka uyu mwaka canke ku mwaka uheze ijwi rya Amerika ryamenye ko abenshi muri abo basubiye guhunga batumbi inzira ija mu gihugu cha Tanzania canke Kenya umukozi wa HCR mu ikambi ya Kakuma iri muri Kenya yatubwiye ko uyu mwaka bakiriye abarengeje na 50 bagizwe ahanini n'abagabo n'abagore bakiri bato bahunze uyu mwaka kandi waranzwe n'ikiza cy'umugera wa corona ico kiza nticibagiye kubangamira makambi y'impunzi imahama ubuzima bwarasubiye inyuma ibiciro by'ibiribwa byankenegwa biraduga indera byabanira tetuka n'ibindi nkuko izi mpunzi zabidusiguriye
ibiciro byaraduze kiro cy'ibitoki kiragurwa hagati y'ijana 50 ijana 80 bitewe nuko iyo biva bimeze kiro cy'ibiraya n'amajana 250 hagati y'amajana 250 n'amajana 3 n'umuceri nawugeze ku gihumbi kiro hagati y'amajana 90 n'igihumbi imbere yuko corona itera ibitoki ntivyagurwa ku kiro mu mwikambi ibiraya byaragurwa amajana 280 ariko urumva uko bigeze hagati y'amajana 200 n'amajana 250 n'amajana 250 n'amajana 3 bitewe n'ubwoko bw'ibiraya ukuntu ari byiza yego ijumbu byandwa bisanzwe umuturi w'amajana 200 w'amajana 4
warasumira mu masoko atandukanye icyo tubuze mahama tukagisumira mu Kabeza ariko ubu harabari bashoboye no kugenda mu giturage kurima ariko ubu bagacingera inshuro bakagenda bakaronka nk'ayo majanirwe bakayasumisha ariko ubu nyine baratekereje n'inzara iba kubita gusa
abakobwa nyine baragenda iyo akabonana n'abahungu bakabahenda nyene bakabatera inda amara kubatera inda bakabura uko babigenza ariko ashobora kuba avuga ati gewe nubundi ngirempfe n'inzara ikande ndondeze uburyo no hendana ugasanga yandarayitwaye adafise niyazo ijana n'uwayimuteye akabu umwana akamwanka yego
arazitwara mu nyene hatari nawe urabyumva n'ubuzima bubi nyene bwo mu nkambi ariko nk'abakobwa bazitwara ni babandi nyene babahendesha nk'amajana atanu majana atatu kugira ngo nabo baronke kuntu boba
muzinduka mwicaranye ngaho agatembera ahashakiye akaba ari hagarukira indazindaro zose bakazitwara nyine kubera cazindukira nyine kwangara batembera mu bana b'abahungu nkabo.
Mu kurangiza kino gice ca mbere c'iki kiganiro tubibutse ko uyu mwaka ugiye kurangira hasigaye mu guhungiro abarundi barenga gato 260,000 nk'uko vyerekanwa n'ishirahamwe HCR nka bose bari mu bihugu bitanu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko arivyo Tanzania, Uganda, Ubuganda, Congo na Kenya. Aha niho umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafatiye mu gusaba bagenzi we batware ibihugu vya yase kumufasha gutahukana impunzi mu nama y'abakuru bihugu bigize umujyango iheruka.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Mu gice ca kabiri c'iki kiganiro dukubitire mu bihugu bitandukanye bindi birimwo impunzi z'abarundi kuraba ingene uyu mwaka wari wifashe mu makambi. Reka duhere muri Congo mu ikambi ya Rusenda aho umugenzi wacu Vedaste Ngabo yadushikiyeyo.
Muri bimwe mu byaranze uyu mwaka w'2021 mu nkambi zitandukanye z'abarundi ziri muri teritwari ya Fizi ndetse n'inkambi z'agateganyo ziri muri teritwari ya Uvira, ikibazo cy'inzara nicyo kiza ku isonga. Zagiye ziterwa n'uko ishyirahamwe rishinzwe ibiribwa ku isi rya PAMU hari igihe ryagiye rimara amezi agera kuri atatu ridaha izo mpunzi amafaranga yo kugura ibifungurwa. Izi ni zimwe muri izo mpunzi zo mu nkambi ya Rusenda zaganiriye n'Ijwi rya Amerika uburyo zihangayikishijwe n'inzara hari mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa cyenda k'uyu mwaka.
Turi gusonyimba titerera kuba dushonje mwenyimba na soromye yari kuzera mu kwezi kwa 12 niyo yari kubona yitaye mu kwezi kwa 12 nasoye mu kwenda ku 12 imaze umwaka niho ubu tutanguye kukura kamaye kamwe kugira ngo wundi usigare uvyibuhe ariko rabo tutsemye mu kwakanga ubu se mu ku 9 numva nononye none kubera iki tura ntagira ibyo wonje udufaranga bameye bamaye ngo twarasiyo twaheze kera baza kutuduha twamaze kugera mu madeni watugwereza ugacongera ukishura nundi ugasubira muri yanzara kandi
burabona mu Rusenda ntibatupokeza twirigwa inzara wagenda gusega bakaguma bakazi baragutuka ngo nimugende iwanyu ngo nimugire iyo mwavuye wagenda mu murima w'abantu ngo ugiye gusoroma isombe ukazibona inkoni ku bitugu. Urumva rero hako abantu baguma bapfa ku bwinshi kubera inzara
duteba gupokera tukagira ikibazo cinshi ubu mbere tatusangira kujya kwiba amateke mu kibembe bamwe bakanabatemerayo.
Iki kibazo cy'inzara kandi cyagiye kivugwa mu nkambi z'impunzi z'abarundi ziri muri teritwari ya Fizi na Uvira cyatumye zimwe mu mpunzi ziyandikisha ku bwinshi guhunguka. Izindi nazo zikora imyigaragambyo zerekeza ku mupaka wa Kavimvira uhuza Repubulika ya Demokarasi ya Congo n'igihugu cy'u Burundi zishaka uburyo zahungurwa.
Abona nka jewe ndi umunyarusenda aha naremenza n'amaguru nkeka nanjye nahaze nk'iminsi ine nze n'amaguru n'ubu two nari mfite twose baratunyamburira mu nzira mpaka gushikashike ngaha mu za Kavimvira ngo niho bashobora kuduha uburenganzira bwo kuja bukawacu mu Burundi. None ngaha dusitse ngaha naje ndahahwanije ubu ukwezi kwa gatatu nta kugira ngo badusohore ngo tugende mu Burundi n'ubugize araza nitwa nimba twafise bakwaka amafaranga bako kamahera nimba bihumbi nimba muri tayi zitano barakwa kibihumbi 30 kandi ukabitanga bo nimba rutayi gange ibihumbi 10 utabitanze benshi barayatanze ariko twararindire ko bandi butwandije ngo dutahe baranse
none ko muraka umupaka muri fuzi iki
ubu twije gutaha gutaha kuko biza gutaha ngo
twige dushaka yuko agateka kacu barabi ngene badufasha aja harigiye tuvuga yuko ko badusubiza mu Burundi iwacu baranse baguma batwandika yuko ko badushaka kudusubiza mu Burundi ari umuntu kugira asubira mu Burundi bamwaka mahera kugira asubire mu Burundi
gusa komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Congo ifatikanije na ASER muri uyu mwaka w'2021 bahunguye impunzi z'abarundi zirenga 2007
ndanezerewe cyane kuba bemeye kututahura mahoro hari habeshi bipfuje gutaha bamwe baragiriye ama ingorane mu nzira barafunzwe abandi barambugwa ibyabo ariko twebwe turanezerewe kuba twifuje gutaha bakaturekura kandi twari twariyandikishije kuva kera kuva mu kwezi kwa kabiri banka kutujana ariko ubu turashimye kuba baturekuriye tukaba dusabye yuko n'abandi bipfuza gutaha mwaguma mudusabira bakabarekura kugira nabo bataye kubaka igihugu cyacu leta mbyeyi
hari haheze igihe kiregire tutekera imizigo baduhenda ngo tuzogende ejo ngo ku itariki 17/15 ariko ubu batwibutse ndibaza ko bigira bigende neza sinzi ko mu Burundi tuzagushika ayo mahoro twari tuhakumbuye gose
muri uyu mwaka wa 2021 usibye ikibazo cy'inzara no guhunguka byagiye bivugwa mu ngambi z'impunzi z'abarundi ziri muri Congo hari n'ikibazo cy'umutekano muke wagiye ugaragara mu ngambi z'impunzi z'abarundi mu kwezi kwa 11 abantu bitwaje imbunda binje mu ngambi z'impunzi z'abarundi za Murongo na Rusenda banyaginka z'impunzi zirenga 50 beca n'impunzi imwe ndetse bafata n'abagore ku ngufu
badukera mu ijoro aho tujyamye bakadusahura ibyo dufise mu mat ugiye gusoma aho yarimye afatirwayo umupfasoni afatirwayo agakora ibyamfurambi natwe turatwakoma induru kandi nta nikidushikako turaturiruka n'abaraza kuturasa tumva ngo hari abajeje umutekano nta numwe adushikamo adushikako niwe twashaka mudusabire batwugururira amayira dutahe naho bona bidashoboka batwunguruze badukure ngaha mu gikoro
mu ikambi ya Rusenda abagore badufata ku nguvu abana ntitukibona aho tubaryamika turara mu ibarabara baratwiruka ko n'amasoro rero kumva nk'iyo mu nkambi ya Rusenda icyo twifuza dushaka batwunguruze badukure ngaha kuko nta mutekano ukwiye dufise nta kindi twifuza mu nkambi ya Rusenda
mu kwezi kwa 10 kuva ku itariki ya 13 kugeza ku itariki ya 15 impunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda zari zisanzwe zikingero z'abibogobogo zivuga yuko nazo zatakaje ibintu byinshi mu bitero bagwanye ba mayimayi bagabye mu mihana bari basanzwe bakoreramo
kiwe nagiye gukingera ngiye gukingero njana n'umugabanjya n'umwana narimvise impene 27 izo mpene 27 nta nakimwe mfise narimvise inkoko 18 mu nzu na nakimwe mfise ibirage byose nari narimbuye na nakimwe mfise babituye mu nzu bya ibirayi batuye mu nzu n'imoto nambaye ndi gusana yawe n'umuntu icyo nsaba ko mudwi intererano n'umugabanye kugeza n'ubu sindamubona n'umwana kuko bari bavuze ati muze murarondera ubuzima noneho buraponyotse
muri uyu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa 12 nibwo ASER ifatikanije na Minisiteri ishinzwe ubuzima muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo batangije gahunda yo gukingira zimwe mu mpunzi z'abarundi COVID-19
mbona ko atari mpamvu yo kwiteza ku rucanco kubera ko tugiye kuraba hari ibintu biteye amakenga jende murundi kandi nubwo ndi mpunzi hano mu ikambi ni kuva ko ndafise ubutegetsi bw'u Burundi nkuko ndi murundi nkagira n'ubutegetsi bwa Congo je rero nisunze ijambo ryavuze n'umushikiranganzi w'igihugu cy'u Burundi simbona impamvu yo gufata icyo cyanjye kuko nabo barabivuze ati ubwo rucanjye turarutanga ariko uzogira ingaruka mbi akagira ikibazo ntazo bibaze leta none icyo kintu leta yavuye ikavuga ko uzogira ingorane ku bwo rucanco atazobiba leta itazobibazo aho bahari mwike niko kuba kuri jewe rero nta rucanco bishobora gufata kandi nta nubwo niteze gufata
urucanco kwa Birisi turiko turagwiteza
no kuvuga ubwo tumaze kuronka moderna nayo bivana n'ukuntu conservation bategezwa kuyikoresha hariho izirondera ibarafu nyinshi hariho barondera nukufuga madegre menshi rero degre ya hatubayeho ntidufise uburyo bwinshi cyangwa uraziko atamuyaga nkuba dufise uwo mu nkambi bisaba ko umuntu ashobora kuba afise ibarafu nyinshi.
Muri uyu mwaka turi gusoza kandi intumwa za Leta y'u Burundi zagendereye inkambi z'impunzi z'Abarundi za Rusenda na Murongwe zije gukangurira impunzi z'Abarundi guhunguka.
Turazi cyatumye muhunga kubwacu turabona ko atakigiharu abavyemera cyo kimwe nanje nibana muri mwebwe ntanu twebwe tuhaba twebwe tubibayemo twagomba tubatangari uwahunze intambara nta ntambara igihari mu Burundi uwahunze ibyo guhiga na bya moko nta byo guhiga na bya moko igihari mu uwahunze amatora uko turabizi muri kahise ku Burundi amatora yimirije hamye habagu uwahunze ibyo amatora yarahije
turifuza cyane naba byoshoboka twemerere muri twebwe agire bakeya abatatu batanu bangahe bazohashike hariya hakurya mu Burundi hanyuma nabo batuzanire iyo nkuru mwatuzaniye batumenyeshe bati ni by'ukuri twagenzuye mu Burundi twasanze ari sawa.
Zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye muri Repubulika Demokarasi ya Congo ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe izindi ziracyari mu nkambi z'agateganyo za Kavimvira na Sange. Mu Rusenda hari impunzi zitangaza yuko ari byo zahindiye muri ako gace k'igihugu muri imyaka itandatu ziyamaze nubwo zifite ibibazo by'inzara no kutavugwa neza. Iyi nkambi ya Rusenda ni muri teritwari ya Fizi ubucumbikiye impunzi zirenga ibihumbi 30. Rusenda iherereye mu majyepfo ya Uvira. Muri iyi myaka itandatu izi mpunzi zimaze mu buhungiro hari ibyo zahinduye biri mu rwego rw'ubuhinzi, uburobyi ndetse no kwiyunguruza. Habiyaremye Maria yatangiranye inkambi ya Rusenda tariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2015 twamusanze iwe mu rugo ari kumwe n'abuzukuru be batatu bicaye bari guharura imyumbati. Aragaruka ku buryo Rusenda yari imeze imbere y'imyaka itandatu ishize.
Twageze aha mu Rusenda mu 2015 hanyuma batuzanye ngaha twasanze ishyamba rinini rinini atanu muhanu hari ndetse n'inyoni zo mu kirere ntizaboneka n'ibisiga. Hanyuma tuhaba icyo gihe abagabo ntibasinzira barara bateramye twibaza ko inyamaswa ziturya canke n'abatwica bo twica. Tuhabaye ishyamba ryaratemuruwe.
Claude Kubwimana ashinzwe umutungo mu ishyirahamwe ry'abahinzi b'umuceri mu nkambi ya Rusenda ashimangira ko muri iyi nkambi bagezemo ari ishyamba ubu yahindutse icyitegererezo mu rwego rw'ubuhinzi kuko hari imashini zihura imyumbati n'umuceri.
Abatwakiriye ibi bisagara byatwakiriye byose byahurira kuri mule imwe ihura ubududu ariko ugiye kuraba gushika uyu munsi aha mu ikambi gusa tuza dufise mule zirenga 20 ndetse turafise na mule imwe ihura isekuru umuceri.
Nibizi Foste wayoboye inkambi ya Rusenda kuva mu mwaka w'2015 kugeza mu mwaka w'2017 agaragaza yuko bakigira muri aka karere ka Fizi bakunze kwita zone rouge bitewe n'imigwi yitwaje ibigwanisha ikabamo habayo kwinubana hagati yabo n'abakongomani ariko ubu bakoze umuryango umwe.
Abakongomani barashaka mu Barundi n'Abarundi barashaka mu bakongomani. Hari abana benshi dufise bamajije kubyagwa hano babyagwa n'abakongomani n'Abarundi hari abamajije kuja gutora abagore nyene mu gikongomani.
Nubwo izi mpunzi z'Abarundi ziri muri inkambi zivuga yuko ari byinshi zahinduye muri imyaka itandatu zimaze muri teritwari ya Fizi zivuga yuko ari imbogamizi zihura nazo zirimo inzara ituma zimwe muri izi mpunzi hari zihunga inkambi ya Rusenda zigasubira i Burundi. Munezero Esperance wujuje imyaka itandatu mu nkambi ya Rusenda twamusanze ari gucuruza udukara ku ibarabara ahetse umwana.
Turamara amezi 4-5 tudapokeye. Bageze muri amezi 5 ngo baraje kudupokera naho nyene baca baduhereza amezi 2039 ibyo 39 kugira urihe rya deni warya muri amezi 5 ntigikunda ucuhitamo kugira iki gutekera ugatoroka inkambi ugahunga. Rero ababyumva bo baca bibaza ngo Abarundi bariko barahunguka bongo nta guhunguka ahubwo ni uguhunga
gusa. Nubwo ari impunzi zo muri iyi nkambi ziri kwihungura ku bwinshi kubera ibibazo by'inzara n'ubuvuzi ndetse n'uburezi bw'abana butari bwiza, hari izindi mpunzi ziri muri iyi nkambi zidakozwa gusubira mu gihugu cy'u Burundi. Nubwo ari ubuyobozi bushya Marshal Nintazwe
ari mu badakuzwa guhunguka
ibyo twahunze mu bisanzwe ntibirahera kuko umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD uricari wa wundi abibi bikogwa nibiricari bya bindi nice gituma niyo abagenzi bacu ariko barasubira mu gihugu kubera ubukene kubera inzara kubera ubuzima bubi tubayeho twebwe turacyafise amakenga ku mutekano wacu
sa mu rusenda ho nyine hari impunzi z'abarundi zugarijwe n'ibibazo by'imibereho mibi ahubwo ni impunzi zimaze imyaka ibiri mu ngambi y'agateganyo kabibira iri mu mujyi wa Uvira nazo zugarijwe n'ikibazo cy'inzara Nzitonda Fidel amaze imyaka ibiri muri iyi ngambi twahuye asotse urupangu rw'ingambi y'agateganyo kabibira agiye gushaka aho yakora ikiraka kugira ngo abone ibyo afungura
imibereho dufise ni mibi kubwo kujya nabi tujya rimwe ku munsi naho nyine tukajya ibintu bidafashe bidahiye bitameze neza
mu ruzinduko umuyobozi wase muri Congo Liz Kipam Ahua aheruka gukorera mu ngambi ya Murongwe yavuze yuko ibibazo izimpunzi zigenda zihura nabyo byatewe nuko amafaranga bari biteze gufasha izimpunzi z'abarundi ziri muri Congo yagabanutse bitewe na virusi ya corona yugarije isi
Muri Tanzania ikambi impunzi ya Mtenderi yarimo impunzi zirenga 200,000 iheruka kugagwa abarundi bariyo bimuriwe mu ikambi ya Nduta muri iyo kambi cyo kime ni Nyarugusu impunzi zibaye yo gute tubibaze mugenzi wacu James Jovin
urakoze Pierre Kireva niyo nkuru muri Tanzania ibihe bikuru byaranze gisata cy'impunzi muri uyu mwaka w'2021 turiko turasozera harimo iyugarwa gikambi ya Mutenderi yarimaze hafi imyaka 6 kibazo cy'umutekano ku mpunzi hamwe n'umugera COVID-19 uhangayishije amakungu duhere ku iyugarwa gikambi ya Mutenderi ku itariki 6 z'uko kwezi kwa 12 leta ya Tanzania yarugaye ikambi ya Mutenderi Burundi nyuma yaho impunzi zose zimuriwe mu nkambi ya Nduta mugambi wo kwimura impunzi zose zahungiye mu nkambi ya Mutenderi batanguye mu ntango z'ukwezi kwindwi uyu mwaka turimo w'2021 bitigiye dukurase abimuriwe mu nkambi ya Nduta barenga gato 19,000 abandi barenga 3,000 batahukanywe mu gihugu cy'amavuko ku bushake umuyobozi yashinzwe impunzi mu bushikiranganze bw'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania bwana Swedi Makibasi munama n'impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Mutenderi mu ntango z'uwo mugambi yavuze yuko iyo ngingo yafashwe mu ntumbero yo kugabanya inkambi kugira byorohe gucungera umutekano muke barizwa muri ayo makambi
wakimbizi waliopo Mutenderi nilishawaambia kwamba mtahama
impunzi ziri ngaha i Mutenderi narazibwiye ko zizokwimuka kubimurira mu ikambi y'Induta kubera yuko isezerano ari umwenda cyampanga hasavye nyakubahwa buramatari igikogwa cyo kubimurira muja Induta kishigwe mu ngiro kandi gishigwe mu nguvu kuri bajya nabo bataza kwifuza kuja Induta bafashe gusubira muhira iwabo
kukutana na zoezi lile la kwangu naenda Nduta alafu baadaye Burundi.
Leta ya Tanzania ivuga ko uwo mugambi uzoca ubandaniriza mu nkambi ya Nyarugusu mu ntango z'umwaka uza w'2022 aho abarundi barenga gato 50,000 barizwa muri iyo nkambi nabo bazokwimurirwa mu nkambi ya Nduta. Leta ya Tanzania ikeneye kubona yuko hasigara ikambi zibiri gusa arizo Nduta y'abarundi na Nyarugusu izo sigaramwe abanyekongo gusa ivuga ko iyo ngingo izo ifasha cyane mu gikorwa cyo gucungera umutekano ku mpunzi no mu baturanyi ikambi ya Mutenderi yuguruwe mu ntango z'umwaka w'2016 nyuma y'umutekano muke wibonekeje mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'2015 bivanye n'amatora yari karaba muri icyo gihe kuva icyo gihe gushika ubu izo mpunzi zari zihamaze imyaka hafi 6 duhindukiye ku bijyanye n'umutekano w'impunzi abantu barenga 30 mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania baranyurujwe 13 barishwe n'abandi barenga gato 40 baraburiwe irengero muri uyu mwaka turiko turasoza ni mu gihe kibazo cy'umutekano kiboneka nk'uko cyaburiwe umuti mu nkambi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania bimwe mu bikomereye impunzi ni gufatirwa nyuma y'ikambi bamwe bagahasiga ubuzima ubusuma bukabije bw'abakoresha ibigwanisho hagati mu nkambi no kunyuruzwa mu ijoro hama abanyurujwe bakaburirwa irengero benshi mu banyuruzwa bafatwa mu ijoro kandi ntawuzi ukora icyo gikorwa naho amakenga ari menshi yuko igipolisi gicungera umutekano mu nkambi aricyo kinyuruza abantu ku mpamvu zitaramenyekana. Kenshi yanyuruzwa abagabo, ariko abakenyezi babo iyo bituye ku gipolisi kubaza yuko boba aribo banyuruje kibure yuko hoba hari ikosa bakosheje, babwira yuko atanakimwe bamenya kandi atanibyo bitayeho cyane.
Hari ukwiye usanga mu ijoro uzabumva uryamye imodoka iraje, ikintu nzi ko gikunda gutembera mu ijoro ni ambulance. Je nsohotse nkaraba nkabona si ambulance, ukabona abantu muri nyamodoka bagenda bamurika nyamatoshi mu mavirage gatoyi bukeye ukaza wumva ngo kwanaka bare batwaye umuntu tugategera ko umuntu azogaruka kopo ugaperereza ikintu bamutwari uwo muntu ariko rimwe rimwe uza wumva ati yari umusuma n'undi utarumenya ko yiba
ashaka kuja kuryama mu ijoro, ukaza wumva umugabo baraje kumutora ugiye kumuraba haba ku gipolisi ntumusangaye ku busho bwose wagenda bakabaza akabwira ati umuntu ntituzi iyo yagiye ntiyigeze aza ngaha, uwo muntu ukazorindira ukazobura
rero ngaha twegera impande y'Uburundi uza ubona umuntu atahunze ukazimubona ari ngaha mu nkambi ukiyumvira none uyu muntu kaje ngaha mu nkambi yaje gukora iki, yazanywe n'iki, yaje mu ntumbero nyabaki gatoyi ukumva yasubiyeyo hashimisi kandi ukumva yagarutse none abahiga iki nk'umurundi wewe agushatse ni ngombwa arinda arinda yagutoye
kandi kandi araba ikibazo cy'umutekano hano mu nkambi simbona ko bimeze neza kuko ikintu cya mbere kidutera ubwoba turiko turaraba nk'abarongozi baturongoye tubona bamwe batwagwa abandi tukumva ngo bomotse tutazi impamvu kanaka kandi iterabwoba ha mu nkambi yarenze abantu ngaha turi n'ubwoba cyane burenze umuntu agasangwa mu nzu akicwa akaraswa ku bintu by'impamvu zitandukanye duteka ubwoba dusubira bivanye n'ukuntu twahunze turonderwa bamwe bamwe rero ibyo bintu biraduteye ubwoba cyane nicyo gituma dusaba amashyirahamwe n'abaturongoye n'abadukurira bagira icyo badufashije nk'abantu babona ko koko dufise ingorane kuko abantu ngaha kenshi benshi twahunze ku ngorane zitandukanye.
Minsi yose impunzi z'abarundi zahungiye mu gihugu cya Tanzania zitakambira umubyeyi wazo Hasel na leta ya Tanzania yazakiriye gukemura icyo kibazo cy'umutekano kugira zibe mu mahoro ntangere kugeza aho zizokwiyumvira gusubira mu gihugu cy'amavuko zimaze kubona yuko icyo zahunze cyaheze.
Ego umuntu naho baza kumutora mu ijoro hari igihe baza kumutora asanzwe afise amakosa yiwe yagiriza mugabo abiwe nabo bo mu muryango wiwe baje kumurondera bakanamubura none nk'ubu baba bafungiye hehe ho muryango utamubona mbe umuryango ugiye kuraba umuntu wiwe naho abafunzwe bakamumunyegeza ntihaguma bishemwe ko bamushye nubwo bakiriho ahubwo ariho je nk'ico nosaba bo bafungiye ahantu habonekana urya umuntu amukeneye kumuraba akamubona kugira n'umutima ukaje hamwe
ugenda afise agahinda kubera uba ugiye umupfakazi abana bakaja kuba impfubyi kuko niyo uzotaha mu Burundi bazokubaza iyo wamusize kandi nawe utazi ukuntu byagenze umuntu yarapfuye hoho na bose barumva ko yapfuye mugabo atapfuye nawe bazokubaza uwo muntu yagiye
je bavyiza rero mwebwe mubijejwe asha mudukingire twebwe impunzi kuko ndabona asha mwibi bihe ntibyoroshe kabisa asha ningorane kweri mwe mubijejwe murabe mudukingire twebwe impunzi n'ahandi ho asha ningorane kabisa
mubitegire dukura ku gipolisi muri komine Kibondo abarenga 18 baricwa uko umwaka utashye bagirizwa ubwizi bwa nabi ivya politike hamwe n'ubusuma naho amakuru yabo adakunze gushigwa habona abarenga 25 nabo baraburirwa irengero abandi barenga 75 barafungwa mu gashoburo uko umwaka utashye bazira kujya gushaka ibiribwa bakabukanya inyuma y'inkambi no gusenya udukwi bigatuma benshi babaye mu buzima budafise amahoro akwiye ariko bakabura uko babigenza
nkubu eba imyaka ndinga handa funda imyaka 6 nta munsi n'umwijuru yijana atamuntu anyuruka none bajahe bazirike n'amadeni bafise bwo kwishura
mu gihe makungu arimo kwizihiza umunsi mpuza makungu wahariwe kwitaho ibibazo by'impunzi ku isi. Impunzi zahungiye mu nkambi za Ndutanya Rugusuna Mutenderi zisaba leta ya Tanzania cyo kimwe na ASER gukemura ibibazo bizihambariye cyane cyane ikibazo cy'umutekano muke uhangayishije impunzi.
Rero turasaba kweri kimba twarahunze igihugu cyacu twahunze kubera ata mutekano kwiye uhari, turasaba bakareka kugira iki kudutwara ijoro
heraba aho buherutse
kuraba aha nyarugusu akajagari kahabaye kahabaye mu ndwiheze kushika ni isaha na mutekano na mutoyi nabo nyene bafise hariya nyarugusu
mu mwaka w'2018 leta ya Tanzania yafashe ingingo yo kugara amasoko rusangi yose ahuza impunzi z'abarundi hamwe n'abaturanyi bazo naho muri 2019 yari yafashe ingingo yo gutahukana impunzi zose ku nguvu ntibishyire mu ngiro ibyo bibazo navyo ni bimwe mu byateye umutekano muke impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania umuyobozi ashinzwe impunzi mu bushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cya Tanzania Sudi Makibasi mu nama zo kwizihiza umunsi wahariwe impunzi ubera mu makambi buri mwaka arahakana yuko Tanzania iburabuza impunzi no kuzitera umutekano muke kugira zitahe byanse bikunze
kupotea kwa wakimbizi katika mazingira
cya mbere ni kibazo cy'umutekano hari ababurirwa irengero iki kibazo leta yaragitoye kandi yaramaze no kugikorera ko nico gituma mubona yuko haciye ikiringo cy'umwaka wose hatekanye ariko ndabasavye mureke kwakira abashitsi kubera boba aribo akora amabi hari abo twumvise yuko bafatwa n'igipolisi hama bagasabwa amafaranga menshi kugira barekugwe ico kibazo ndagisigiye buramatari azogikorera ko kubijyanye n'ubusuma ndemera yuko ico kibazo kiri mu nkambi zose nkuko kiri inyuma y'inkambi n'ahandi hose mu gihugu
matukio ya ujambazi yapo
Impunzi z'abarundi zatangiye gutaha ku bushake bwazo kuva mu mwaka w'2017 naho biruko benshi bavuga yuko bataha kubwa mabi bahura nayo mu nkambi naho ico bahunze gisa nk'itarakemuka ubitegire dukura ser abarundi bamaze gutaha barenga 180 mu gihe abasigaye barenga gato 150 uretse abarundi abandi bantu b'impunzi baba muri Tanzania na banyekongo batuye mu nkambi ya Nyarugusu ibitegire bitangwa na ser byemeza ko barenga nga 70 amategeko y'igihugu cya Tanzania ateganya yuko impunzi zose zotaha mu gihugu cy'amavuko mu nama zitarizi kereta ya Tanzania yama yakoze mu nkambi za ndutanya rugusuna mutenderi ihamagarira impunzi gutahuka yitwaza yuko amahoro yagarutse mu Burundi
ko jitokezeni kwa wingi kwa sasa jiandikisheni mureje nyumbani
kugite rero ni mugende kuyandikisha muri benshi musubire muhira
kwa namna Burundi hali ya amani ilivyotamaraki
ze ukuntu Burundi amahoro yasasagaye
hatuna sababu ya kuendelea kuhifadhi wakimbizi kutoka Burundi
na mambo nyingi dufise kubandanya dutunze impunzi ziva mu Burundi
naho biruko impunzi ziratakamba yuko nyabuna ico bahunze gisa nk'ikitarakemuka kandi buri muntu yahunze ukwiwe gusa bagatahukana uwo vyishakiye Duherukire ku kibazo gihangayishije makungu hafi yose mugera corona COVID-19 umugera watanguye kuvugwa mu mpera z'umwaka w'2019 mu gihugu cy'Ubushinwa hama kwiragira mu makungu yose kuvubwo leta ya Tanzania ntiyemeye gukurikiza amategeko yo gukingira abanyagihugu bayo kibure gucandaga yitwaza ko iyo ndwara atayihari mu gihugu gusa muri uyu mwaka turiko turasozera niyo perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yemeye ko leta n'abanyagihugu akurikiza amategeko yo kwikingira iyo ndwara aho yabaye uwa mbere kwakira urucanco rwa COVID-19 mu kwezi kw'indwi Leta y'igihugu cya Tanzania yafatanije n'amashyirahamwe yajejwe amagara y'abantu yaciye ibandaniriza uwo mugambi w'urucanco mu nkambi za Nduta na Nyarugusu mu kwezi kwa 11 gusa biraboneka neza yuko incanco ari zikeye cyane ugereranije n'impunzi zituye muri ayo makambi mu gihugu cya Tanzania nta ruganda rukora incanco ruratanguzwa gushika n'ubu gusa leta yifashisha incanco zitangwa n'ibindi bihugu naho incanco za COVID-19 zinjira mu gihugu ari zikeye cyane ugereranije n'abantu barenga gato imiliyoni 50 barizwa mu gihugu cya Tanzania uyu ni Dr. Henry Chinyuka
Tanzania hatuna kiwanda cha kutengeneza chanjo mpaka sasa
Tanzania nta ruganda dofise rwo gukora urucanco gushika n'ubu kubwivyo incanco nyinshi tuzironka nk'imfashanyo ziva mu bindi bihugu bifasha ayandi makungu adafise ubushobozi bwo kwikorera izo ncanco ndazi ko igihugu kirimo gutunganya ibikenewe kugira izo ncanco zikoregwe ahanyene mu gihugu ariko bwa mbere twaronkejwe incanco za Johnson & Johnson zikoregwa muri leta zunze ubumwe za Amerika bwa kabiri twaronse izitwa Sinopharm zikorerwa mu Bushinwa kandi warabonye mu ndwi zibiri ziheze mushikiranganje ajejwe amagara y'abantu yarakiriye urundi rucanco
rwitwa Pfizer. Nejo kandi yarakiriye izindi za Johnson & Johnson zirenga gato ibihumbi jana. Ubwo rero bivana n'abadufasha icyo baduha nicyo twakira.
Wale ambao wanatusaidia wana dozi kiasi gani?
Kuva uwo mugambi utanguye abarenga gato ibihumbi bitatu baramaze gucandagwa mu nkambi ya Nyarugusu ituyemwo impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo nduta bamaze gucandagwa abarenga gato 500 mu bitigiri dukura ku Waruje aliyo jejwe amagara y'abantu muri iyo kambi. Zimwe mu mpunzi zahungiyeyo zakiriye neza uwo mugambi.
Cyambere cyo twe turashima bazakiye neza kuko zaje hageze ko ikiza kigiye gutera kenshi gihitana benshi kandi kigahahamura benshi. Nukuri turashima.
Hanyuma kandi baducungere bikwiye batuzanire n'imiti hafi.
Muraba ukungene mudukingira vuba na vuba turabiko tworonka gahengwe atwibwe turi mpunzi. Bamwe bamwe ni bantu nikora harashobora gushikira nk'umuntu atakigenda ugasanga nyene ubuzima bwi burangirikanye.
Ubwo twasaba amashirahamwe asanzwe afasha impunzi ko yo hagararira ikibazo kijyanye n'ubuzima bw'abantu n'amagara y'abantu n'iki kiza cya corona bakaduha ibikoresho byo dufasha mu gihe turi ngaha mu buhungiro.
Ibyo ni bimwe mu bihe bikuru bikuru byaranze igisata cy'impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika.
Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka w'ibihumbi 2021 i Bujumbura harabereye inama nyabutatu ihuza ico gihugu ca Tanzania, Uburundi na HCR intumbero kwari kurabira hamwe ingene izo mpunzi zisigayeyo zotawukanwa. Jervindira kubuca umushikiranganje w'intoro ya gate mu gihugu ajeje kibazo c'impunzi yarabyijwe rya Amerika ingingo zafashwe.
Duhejeje kugira inama no kwita inyabutatu ihuza igihugu c'u Burundi hasere n'igihugu cha Tanzania kubijanye no guhungura bene wacu b'Abarundi bahungiye mu gihugu cha Tanzania. Mu majambo make twumvikanye yuko tugiye gushiramwo inguvu nyinshi gufashijwe n'abasanzwe badufasha muri uyu mugambi kugira bene wacu bose b'Abarundi bari mu gihugu cha Tanzania abifuza gutaha ku bushake bwabo bose tubakire batahe mu gihugu cyabo cy'amatanu ubuki batahe baze gushigikira wa mugambi wa nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi yabashikirizaho yabatera kamo yuko ata murundi numwe yifuza ko yosigara inyuma muri urugamba rumwe dusigaranye rwo kugwanya ubukene. Ni uko rero twumvikanye yuko tubifashijwe n'abasanzwe badufasha ko tugiye gushiramo nguvu nyinshi kugira abo bene wacu bose bavyifuza bose dushobore kubatahukana uko bonyine bavyifuza kandi ko tugiye no gushiriza ni nguvu ku mupaka duhana n'igihugu cha Tanzania mu kuringaniza amabarabara asanzwe acamwo bacamwo baza eka mbere ko tugiye no gushiraho centre izotuma baza barashikiramwo kugira baze ku bwinshi. Ivyo navyo twarabivuganye na hase kwizeye yuko iyo santri giye kuba kwa byihuta kugira izodufashe gutahukana bene wacu bari mu gihugu kibanyi cha Tanzania. Hariho nibindi twumvikanye ko ushaka guhunguka afise ibintu byiwe azozabanza kubiturungikira kugira tubafashe mu ngorane zahora ziboneka rimwe na rimwe kubijanye n'ikigobere kugira tuzobafashe kugira ibyo bintu byabo byinjire bitateye ingorane n'imwe ku neza y'uwo mugambi wo guhungura bene wacu bari mu gihugu kibanyi kivandimwe kivukanyi cha Tanzania.
Inakivere mu Buganda haracariyo nawo nyene impunzi z'Abarundi zirenga ibihumbi 41 ahamugenzi wacu Inyasho Sibahizi yarabagendeye arabaha ijambo muri iki kiganiro.
Urakoze Pierre Clever. Amateka y'impunzi muri Uganda wayahera mu myaka y'igihumbi 1940 mu gihe cy'intambara y'isi yose ya kabiri ubwo impunzi 2007 zakuwe mu gihugu cya Polanyi zazanywe ku butaka bwa Uganda. Nyuma yaho Ubwongereza bwari bwarakoronije Uganda bwafunguye izindi nkambi z'imfungwa z'igisirikare cy'Abongereza cyafatiraga ku rugamba. Zimwe muri izi mpunzi zaje gutahuka mu gihumbi 1950. Kuva icyo gihe Uganda yatangiye kwakira impunzi kugeza n'uyu munsi. muri aya masaha turimo kuvuga impunzi zirimo kuza ubu ngubu zirimo kuza zigana izindi zigera mu miliyoni imwe n'ibihumbi amagana ane ukurikije imibare ya HA kandi akaba zigizwe n'ubwenegihugu butandukanye burimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Sudani, Sudani y'Epfo, Ethiopia, Eritrea, u Rwanda, u Burundi, Somalia ndetse n'izindi nkeya zituruka hanze ya Afurika nko mu bihugu byo mu kigobe cy'Abarabu. Umubare munini w'izimpunzi ziri muri iki gihugu ugizwe n'izo muri Sudani y'Epfo zigera ku miliyoni, hagakurikiraho izo mu gihugu cya Kongo ziri hafi ibihumbi amagana ane. Inyinshi muri izimpunzi nizituye mu makamba nyanyagiye igihugu cyose, gusa hari n'izituye mu mijyi itandukanye nka Kampala, Mbarara, Arua n'ahandi. Muri ibyo bice byose bibamo abahunze ibihugu byabo, ariko iki kibazo cy'icyorezo cya COVID-19 cyaziye kizimereye gite?
Bigeze kuri ntariko y'impunzi twari dusanzwe dufite ubuzima bubi, bitugiraho ingaruka cyane ku buryo n'ibiryo bari basanzwe badupokeza babigabanije.
Ingwara nazo ziguma ziyongera mu ntuze mu mpunzi. COVID unya ni nyinshi cyane.
Icyorezo kigitangira ingaruka zahise zigera ku mpunzi, kuko imiryango izitaho yagabanyije imfashanyo yazigenerwaga nk'ibiribwa ndetse n'izindi serivisi zimwe zirahagarara izindi ziragabanuka. Icyatumye imiryango igabanya izi mfashanyo ni iki? Ryan Anderson ni uwungirije umukuru w'umuryango wita ku biribwa ku isi PAM muri Uganda.
It is indeed a fact that in April of this year, WFP reduced its entitlements provided through general food assistance.
Ati ni ukuri koko twagabanyije ibice 30% ku mfashanyo igenerwaga impunzi mu buryo bw'ibiribwa n'amafaranga mu nkambi zose z'impunzi mu gihugu. Ukurikije leta ya Uganda, ubutegetsi bwakoze ibishoboka byose bijyanye n'ububasha ifite ku buryo n'impunzi zitasizwe inyuma mu migambi yo kurwanya icyorezo cya COVID-19, akabisaba imiryango mpuzamahanga nayo gukora akazi kayo. Hilary Onek ni minisitiri ushinzwe ibibazo by'impunzi mu gihugu.
Our government has done its part by offering a conducive environment.
Ati leta yacu yakoze akazi kayo, twashyizeho uburyo bubereye impunzi n'imiryango izishinzwe kuba yakora yisanzuye kuzifasha. No muri ibi bihe bikomeye by'icyorezo impunzi ntabwo twazisize inyuma, twazifashije nk'uko dushoboye. Hari umubare munini w'impunzi ziri mu rwego rw'impunzi zimaze igihe kirekire mu buhungiro cy'imyaka 5 kigenwa na HCR mbere yo kwemeza ko ibibazo byatumye izo mpunzi zihunga byanze gushira. Zimwe mu mpunzi zo mu karere ziri mu rugo rwego harimo izimaze imyaka 10 no kurenga kuri 20 mu gihugu, nk'izo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Burundi, Somalia, u Rwanda, Eritrea n'ahandi. Nubwo HCR itanga ibisubizo bitatu ku bibazo by'impunzi, ibyo no gutahuka ku bushake gushakira ikindi gihugu cya gatatu impunzi yatuzwamo Burundi cyangwa guhabwa ugwene gihugu mu gihugu cy'ubuhungiro. Itegeko nshinga rya Uganda ryo ntibyemerera impunzi cyangwa ukomoka ku muntu wahungiye muri iki gihugu kuba yahabwa ubwene gihugu. Gusa nanone iri tegeko ntirikurikizwa cyane. Impunzi nyinshi zimaze mu gihugu igihe kirekire, zimwe zagiye ziva mu makambi zigatura nk'abanyagihugu.
Nitwarangiza kino kiganiro tudasangiye jambo n'userukire ishamu mpuzamakungu HCR ku rwego rw'isi yagendeye impunzi mu bihugu bitandukanye muri Congo, mu Rwanda no mu Burundi mu kwezi kwa kane uno mwaka. Filippo Grandi yifuza ko abariko barahunguka bakigwa neza, abatarahunguka nabo bakaguma bakingiye umutekano iyo bahungiye. Ibifungurwa vy'impunzi vyaragabanutse muri rusangi mu makambi ari mu Rwanda, muri Congo, Ubuganda na Tanzania, ibishobora gutuma bahunguka baba benshi. Naye makenga Filippo Grandi yaragize ico ayavuga ko hamini hotegwa gy'impunzi muri Tanzania kuri mikro y'ijwi rya Amerika.
Avec le nouveau gouvernement nous avons un dialogue constructif.
Ati mu Burundi hari ubutegetsi bushasha, dufite n'imigenderanire n'ibiganiro byiza. Nzoganira na perezida w'igihugu nsubire nibutse ko ikibazo c'abahunguka co kwitabwaho neza kugira ngo abahungutse bakingirwe umutekano, basubire mu buzi, abana basubire kwiga, baronke ico barya naho baba. Nayo uko kibazo c'imfungurwa zagabanutse n'ukurikira turajishinga kuko birababaje, ariko tuguma tuvugana n'ababijejwe nka PAM n'abandi bagira neza kugira ngo
indya zisubire kuboneka turatinya ko hava haba nabahitamo gutaha kubera ico kibazo gusa twibaza tudakekeranya ko igituma bataha ari uko bumva batekaniwe wabo ati nibaza ko akarorero keza ari ingene bigenda mu gihugu cy'u Rwanda abantu nibo bisabira gutahuka naravuganye n'abatari bake baranyemerera ko ari kugushaka kwabo hose bibwirizwa kugenda gutyo muri Tanzania turacyafite ikibazo gikomeye ariko murazi ko hari ubutegetsi bushasha ubu turiko turabiganira ko kugira ngo itahukanwe impunzi z'abarundi rigende neza bitegerezwa kwitonderwa impande zose zikabyumvikana ko kugira ngo ntihagire ubutahukana kangonongono twizeye ko ibiganiro turimo bizotorera inyishu ico kibazo co gutahukana mwituze impunzi iryo shirame ritangaza ko rifise ubukene ntangere bwo kwitaho impunzi ndetse ko rikeneye uburyo burenga miliyoni 195 z'amadolari ya Amerika yo kugaburira abarundi barenga 260,000 bakiri mu buhungiro Njote bakunze bi radio bijwi rya Amerika hano niho turangirije kino kiganiro cari gicimikiye kuvyaranzu y'umwaka mu makambi y'impunzi Pierre Clavier niyo nkuru mwari kumwe kuri mikro ku izina rya bagenzi banje nabashimiye ko mwaduteza amatwi ni kiganiro cahagarariwe na Etienne Karekezi tuboneyeho ndetse akaryo ko kubifuriza ibihe byiza mu minsi mikuru irangiza umwaka dukomeze kwirindikiriza cumugera wa corona tuzosubira kubonana mu mwaka uza twese turi bazima mugira amahoro iwanyu
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Cyari rero ikiganiro muri isanga cyihariye ku kibazo cy'impunzi mu karere k'ibiyaga bigari twakigezwagaho na Pierre Claver Niyonkuru. Nshuti zacu mugira umunsi mwiza ibiganiro n'amakuru kuri radio yanyu ijwi rya Amerika birakomeza. Kanera marira kubona kacunda